Africa.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bwakeye neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka teramije igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Abari muri iyi migambwe yabahamagaye n'abatari muri iyi migambwe bamenye kwigikorwa kibaraba.
Uwo ni Dr. Jean Minani kuri umugambwe Frodo Bunyakuri iragi rya ndadaye avuga ku myiyerekano yateguwe n'imigwi itavuga rumwe na leta kuri uno munsi wa gatatu mu kanya gato. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Uraho Eugenie, mikro ni gwawe.
Wirwe neza, waramutse neza Oriane Itangishaka, namwe nshuti mwese muduteze amatwi bwakeye. Komite ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yemeje umushinga w'itegeko wumvikanyweho ejo kwa kabiri uvuga ko amasezerano ya nyuma ayo ariyo yose na Irani azashyikirizwa Kongere kugira ngo yasuzume n'itora ryo kuyemeza cyangwa kuyanga. Uwo mushinga watowe n'amajwi 19-0. Uwo mushinga uzashyikirizwa abadepite n'abasenateri. Perezidansi ya Amerika yagaragaje ko Perezida Obama ashobora gushyira umukono kuri uwo mushinga w'itegeko wumvikanyweho. Umushinga uvuguruye ugabanya igihe Kongere igomba gusuzuma amasezerano na Irani wakuye icyo gihe ku minsi 60 kijya ku minsi 30. Muri minsi 90 Perezida azajya yemeza niba Irani irimo gukora ibiteganijwe n'amasezerano. Ibihano byashyizweho na Kongere bishobora kuzahita byubahirizwa igihe Irani yarenga kuri ayo masezerano. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yemeje ibihano byerekeye intwaro ku muyobozi w'abarwanya b'abashiite abahuti muri Yemen, kandi yasabye uwo mutwe kuva mu murwa mukuru Sana no ku bundi butaka bafashe. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU umwanzuro wawo w'ejo kwa kabiri watowe n'amajwi 18-0 n'Uburusiya bwifashe. Ambasaderi w'Uburusiya mu muryango w'abibumbye Vitali Shulkin yavuze ko uwo mushinga uwo mwanzuro udasaba ko ibitero by'indege by'urugaga ruyobowe na Arabia Saudite ku barwanyi bihagarara. Abo barwanyi bahanganye n'ingabo zishyikiye guverinoma yemewe n'isi yose ya Yemen ya Perezida Abdurabu Mansur Hadi. Muri Somalia, Al-Shababu yagabye igitero kuri Minisiteri y'Uburezi mu murwa mukuru Mogadishu. Icyo gitero cyahitanye abantu 18 nk'uko umuvugizi wa Minisiteri y'Umutekano ya Somalia Mohamed Yusuf yabitangarije Ijwi rya Amerika. Abandi bantu 15 bakomeretse. Nk'uko yabisobanuye habitabye Imana barimo 8 b'abasivili, abasirikare 2 ba Somalia, umusirikare umwe wa Afrika yunze ubumwe n'abateye bose uko ari 7. Iki gitero cyatangijwe n'imodoka yari itezemo ibisasu yabanje guturika. Leta muri Guinea umuntu umwe byibura yishwe, abandi benshi barakomereka mu murwa mukuru Conakry ubwo polisi yarwaniraga guhagarika imyigaragambyo yari mu rugomo yamaganaga guverinoma ya Perezida Alpha Condé. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yahamagariye abigaragambya kugerageza kotsa igitutu guverinoma kugira ngo ikoreshe amatora y'uturere mbere y'amatora ya Perezida nk'uko biteganywa n'amategeko yo mu mwaka 2013 yasinywe n'amashyaka ahanganye n'ubutegetsi bwa Guinea. Guverinoma ntabwo yemera ingingo ivuga uko amatora yakurikirana, kandi yashyize itora rya Perezida ku itariki ya 11 kwezi kwa 10, amatora yo mu ntara hakaba ateganijwe mu ntangiriro z'umwaka utaha. Umuryango ufasha abana Save the Children uvuga ko abimukira bagera kuri 400 bapfuye mu bwato bwashwanyutse ubwo bageragezaga kwambuka inyanja ya Mediterane. Umutegetsi mu biro Save the Children mu Butaliyani yatangaje iby'ayo makuba n'ejo kwa kabiri, avuga ko abandi bimukira barokotse mu bundi bwato barohowe, kandi ko bajyanywe mu mujyi wa Reggio Calabria mu majyepfo y'Ubutaliyani. umuryango Save the Children uvuga ko ubwato bwasadutse nyuma y'amasaha 24 buvuye ku nkombe za Libya ariko ntiwagize ibindi bisobanuro utanga. Uwo muryango wavuze ko abahitanywe n'ubwo bwato barimo abana benshi b'abahungu. Ntacyo abashinzwe inkombe z'Ubutaliyani babivuzeho. Abo banindi inkombe bashobora kubona amato yabimukira afite ibibazo mu nyanja ya Mediterane. Perezida watowe muri Nigeria Muhammadu Buhari avuga ko hadashobora kwizeza ko abategetsi bazabona abanyeshuri b'abakobwa 219 bashimuswe n'abarwanyi ba Boko Haram mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu mu mudugudu wa Chibok. Mu itangazo ry'ejo kwa kabiri, Perezida yaragize ati "Ntituzi niba abakobwa b'Chibok bashobora kubohozwa." Ibi hakaba yabivuze mu gihe hibukwaga umwaka ushize abo bana bashimuswe. Bwana Buhari yari yanenze ibikorwa byo gushakisha abo bakobwa bya guverinoma iri ku butegetsi ubu, avuga ko ubuyobozi bwe buzakora ibitandukanye n'ubwo asimbuye. Umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu Amnesty International wavuze ko abarwanyi bageze ingwate abagore byibura 2000 muri Nigeria kuva mu ntangiriro z'umwaka 2014.
Urakoze eje ni mukankusi ku makuru uhejeje kudushikiriza, uratuguma hafi zo kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Twibutse inshuti namwe mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umuyobozi mukuru w'ibiro bya ONU bijejwe gateka kazi na muntu Zaid Raid Al Hussein ari mu rugendo mu Burundi. Ejo yabonanye n'abakuru b'imigambwe. Inkuru ya Tabita Mukamusoni tumutega amatwi.
Kubwe bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu niyo ishobora kuba intambamye y'agateka kazi na muntu mu Burundi. Leon Singenda Kumana arongoye urunani ya DC ikibiri.
Yatubwiye rero ati jewe ibyo naje mvise n'ibyo numvise ndi ngaha. N'ibyo ndiko ndumva aha muri iki gihugu hari uruhagarara. Yo hari uruhagarara rero ntagateka kazi na muntu gahabwa. Turabwira bwa kabiri ko hariho imigwi y'abantu bagwana iri kwishyirwa hijya no hino mu gihugu ira itera ubwoba abanyagihugu n'abaza kuyitoza n'abanyamigambwe itavuga rumwe na leta. Turamubwira ko hari n'ikibazo cy'abantu bogiye muri amatora agahigana n'abandi bashyize ko amadosiye cyangwa bagacirwa imanza, abandi bagahezwa hanze, abandi bari mu munyororo.
Abo banyamigambwe baciye basaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko ritokwibuka kubogora yamaze gusesa. Leon Singenda Kumana ati urufunguruzo ruri mu minwe ya Perezida Nkurunziza.
Twabwiye tuti mutsimbataza amahoro ahari. Iyo mubonye rero ibintu biri kwiragwa mukoya kuhungabanya zya n'ingoga, ntidukeneye ko ejo muzoza kudufasha guhamba abantu murondera amahera yo kufata ubufasha guhamba abantu. Dukeneye ko muzoza kudufasha ngo kubaka iby'intambara yasambuye. Ntidukeneye kuzoza muri kumurondera amahera yo guhungura abahunze. Kora ubunyene aya matora ategugwe neza mugende mubwiye umukuru w'igihugu yuko ikibazo kijanye no kwitoza ubwa gatatu kizira kikaziririzwa abyumve, kandi bose bavuze bose uretse umugambwe uri ku butegetsi bavuze bati icyo kibazo hamwe cyotora umuti gava mu nzati ntandi ruzosubira kuwabo. Yarangije yatubwira ko babyumvise ko azabivugana n'abategetsi arabe umuti kuboneka.
Me kubijanye ni na myamyerekano muri ko murategura yejo arico mwabivuze.
Myerekano turiko turategura twavuze yuko ari isanzwe yemewe nibwirizwa nshingiro, hakaba nirindi bwirizwa mu kuri rwaruka gutera kw'igikumu rijanye ninge nabantu bagenda mu myerekano cyanje bagakora amanama manini manini. Ibyo nibisanzwe nuko gusaba ntacha ifatanya n'aya matora bakumva umenga birateye ubwoba. Twamweretse ko hariho nabandi baheruka kugira myerekano hari benshi ubumbere benshi kugira baronke nyinshi basige baje mu myerekano niyo yabayingenda mu Burundi.
Ku rwande rw'umugambwe Sende David irizwa gonyanga gateka kazi na muntu ibintu byifashe neza muri rusangi. Pascal Nyabenda arongoye umugambwe uri ku butegetsi.
Nkuko mubizi abanye politiki uko twama tuvuga bamwe usanga bashima abandi ugasanga ntibashima. Kubwanje rero nk'urongoye umugambwe Sende FDD nashimye intambwe tugize ko nashane cyane mwijanye niyandikwa ry'abazotora ko ryarangiye. Ndashima yuko muri kino gihe turiko turatangira intonde, twamaze gutangira intonde z'abazitoza kuba abajenama b'amakomi bazoza mu manama y'amakomine
kugwo aramutswa umugambwe uri ku butegetsi ikiringo nawe cyari gikwiye gutera ikibazo
kujya debi gisata cyagateka kazi na muntu yashase kwerekana ko ari karavugana na bamwe nabandi yumva umengo hariho impari kubijanye n'ikiringo cy'umukuru w'igihugu ico rero nanje nagize isho ndakivuga ko ndaheza ndashikiriza nti sinumva igituma ico kibazo gitera impari kandi n'umugambwe uvugwa ari wo mugambwe CNDD-FDD utaragira ikoraniro kaminuza ngo heze ushikirize uwo mukandida bavuga
urugendo rw'urongo igwegorojejo gateka kazi na muntu mu ishiramwe muzamakungu oninga mu Burundi ruzorangira kuri uyu wa gatatu tukamenyesha ko ikiranga minsi ciwe kituwahirijwe nuko cyari cyateguwe iruhande y'urongo inamashinga mateka batashobye kubonana kuri uyu wa mbere uyu munsi naho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ntiyashoboye kumwakira nkuko byari bitegekanijwe muno mu kigohumura kiri mu ntara ya Gitega byagenze uko nyene cyo kimwe n'inama mpuza makungu y'ibihugu bigiza karere k'ibiyaga binini uyirongoye ntibashoboye kubonana kuri uyu wa gatatu bitegekanijwe ko ariho bazobonana na president Nkurunziza akanamushikiriza ubutumwa bw'abanyamigambwe ku kiringo cya gatatu kuri uwo munsi nyene warongoye ugwego gateka kazi na muntu mwishiramwe muzamakungoni azoca asubira inyuma ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Kuri inkuru umushinga na Zaid El Hussein yabonanye kandi n'umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'amahanga Laurent Kavakure mugenzi wacu Frederic Ngundikije yabajije umushikiranganje Kavakure ibibazo bijanye n'agateka kazi na muntu yayaze n'uwo mutegetsi tubatega matwi
twebwe uru rugendo rwiwe ari kuragira mu gihugu cacu uwo mutegetsi ajejwe ibiro biraba ibyerekeye agateka kazi na muntu mu biro by'Geneve mu gishyirahamwe mpuzamakungu yagize twe twabonye uko ari agateka yateye igihugu cacu kuko nirwo rugendo rwa mbere agize mu bihugu bya Afrika kuva yizewe akazezwa ayo mabanga cyane cyane icyo twashimikiye ko twashimikiye ku byerekeye ibyo gufashanya n'ibyo biro bishyiramwe mpuzamakunguni hamwe n'igihugu cyacu cy'u Burundi ahanini uko gufashanya kugenda neza cyane n'ikimenyamenya nuko ari twebwe yahereye ko nk'umugambi dufise nyamukuru yavuze yuko azofata mu mugongo n'ibivyerekeye umugwi ujejwe ibivyo kumenya ukuri no kurekuriranira kuko barawushigikiye cyane kuva ugitangura n'izigwa zose byagiye biragirwa hama rero bakire bagashigikira n'uyu mugwi ujeje wateye akazi na muntu ko Commission Nationale Independante des Droits de l'Homme hanyuma cyane cyane n'ikibanezereza n'uko kuvaho twugariye ibi biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ni kwitwa bita BNUB haciye hajaho ibiro byabo hanyuma tukasiko turabironderera uburyo kugira ngo bishobore gukora neza ivyo biro bifite icyicaro gikuru hano i Bujumbura mugabo biramaze kugira icyicaro i Makamba Igitega n'Ingozi cyane cyane twebwe twavuganye ivyo bijanye no gufashanya no gukorana ingendo rusanzwe dukorana neza mugabo rero murabona nkaha babaje muri ibihe by'amatora batubwiye amakenga bafise cyane cyane n'ikibazanye n'ijambo baje gushikiriza kubijyanye n'ibihe by'amatora yuko ari gutera kama Abarundi yuko bokwirinda icyo cyose cyoza gihungabanya umutekano kugira ngo amatora abe mu mutekano ntangere bagatera kama leta y'u Burundi bagatera kama abanyamigambwe bagatera kama abo mu mashyirahamwe yigenga nabo bose begwa n'icyo kibazo cy'amatora
ari ikintu kigaragara umutegetsi Zaid Al Hussein yoba yasavye leta y'u Burundi kugira ngo ingingo zigaragara zotuma ibirego bivuga ko agateka kazi na muntu gatyozwa cyane cyane k'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta ikintu yoba yabasavye mu gukora muri leta n'ikihe ikintu mwamwe n'iki
oya ingene babivuga bavuga yuko nkuko tubabwira vuga yuko ari amakenga mugabo bari kubara ingene ibintu bigenda mu Burundi nk'ubu turafite ibyegeranyo by'ingene abantu biyandikire ngo baze bitoze ku rwego rw'abahanuzi b'abakomine barabona yuko mu by'ukuri agateka kazi na muntu muri ibi bihe bijanye n'iby'amatora ukwidegembya kw'abanyapolitike kujya babifisemo amakenga atariko bimeze mugabo nibyo nyine yabivuze mugabo twebwe turamubwira yuko cyane cyane ashimikira yuko haba mu mvugo haba mu ngiro bibyerekeye umutekano w'uwo ari we wese wo kubahirizwa nicyo kintu cyane cyane yashimikiye ko kwa namu gira ni bijayi nizi mundi ziheruka kuja mu Rwanda n'ingufu ziriko zirashyirwa mu ngiro kugira ngo bashobore gusubira mu byabo mugabo cyane cyane ejo aho bukeye itariki 15 nubamesha yuko azokwakirwa n'umukuru w'igihugu mugabo cyane cyane azoremesha izo twita table ronde kuri bijyanye n'agati y'akazi na muntu mu bihe by'amatora mu Burundi ikaba ari inama izomara umunsi wose abantu baharire hanyuma bafate ingingo ngira ngo izo ngingo nizo tuzosubira guharira kugira ngo turayimenye tukuzishyira mu buryo hanyuma rero acashikiriza ikiganiro bamenyesha makuru
Laurent Kabakure umushikiranje urundi ajejwe imigendanire urundi n'amakungu murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
yego murakoze
urakoze Frederic Nkundikije Mu Burundi imigambwe itavuga rumwe na leta irahamagarira abarundi kwihereza amabarabara kuri no munsi wa gatatu mu gisagara cha Bujumbura kugira yamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu ni nkuru ya Désiré Hatungimana
Yohani Minani arongoye umugambwe sa wanyafrodebu nyakuri iragijyanda daye umwe muri iyo migambwe yatunganije iyo myirekano asaba arundi kwereka Petero Nkurunziza ko badashigiye kwasubira kwitoza mu kwitaba ku bwinshi
nashaka mpamagara abarundi bose abari muri iyi migambwe yabahamagaye n'abatari muri iyi migambwe bamenye kwigikorwa kibaraba kuko ni batahaguruka bonyene ngo bagwanire demokrasi yabo bagwanire ibwirizwa shingiro ryabo bitoreye ngo bagwanire amasezerano yarusha baronse barushe bakareka president Nkurunziza akitozwa gatatu agahunyanga ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha ejo ntibazurire kandi turabasaba kuzoza wese atazoza aza kugira kavuma atazozaza ashaka konona n'ukwiba no gusambura
leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje bw'intware hagati mu gihugu iragabisha abazokwitaba iyo myirekano iciye kubiri nibwirizwa rigenga imyirekano mu Burundi Terence Ntahiraja umwunganirizi w'umushikiranganje amenyesha ko bazofatwa nk'abagumutsi
ubushikiranganje bw'intware hagati mu gihugu buragabishije uwo muntu wese azo kwitabira imyerekano itajyanye n'amategeko kuko azoba gumutse yuko ibihano bizobukurikira cyangwa ibadazogira ari we nyera zovyikorera kugahanga kiwe hamwe nababiteguye
tubibutse ko ku munsi wa gatandatu windwi irangiye abahurikiye mu mugambwe CNDD FDD bo mu Burundi bwose bari batunganije imyerekano mu gisagara cha Bujumbura kugira bashigikire Petero Nkurunziza asubire kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije Désiré Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Désiré Ubu n'umwanya w'ikiganiro Amerika na cerekeye byaranze leta zunze umwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo ikiganiro cy'uno munsi tugitegurwa kandi tukagishikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza hashize imyaka 54 agatsiko k'abasore b'abanyeshuri ba kaminuza 4 babirabura bigabije uburiro cyangwa se restaurant bw'abazungu igikorwa cyabaye igitangaza mu mateka yo kurwanya ivanguramoko no guharanira uburenganzira bw'abirabura muri leta zunze ubumwe za Amerika niyo myigaragambyo yiswe sit-in tugiye kuganiraho muri make ikaze mu kiganiro Amerikana Mu 1960 ivanguramoko ryari rikomeye cyane muri leta zo mu majyepfo cyane cyane ya leta zunze ubumwe za Amerika. Abazungu bagiraga amangazini, restaurant, hotel, amashuri, aho barebera sinema, ubwiherero n'ahandi hose hahurira abantu benshi habo bonyine bwite n'abirabura bikabuko. Aha bamwe ntihageraga abandi. Uretse ibyo, abirabura ntibari bafite n'uburenganzira nk'ubw'abazungu no mu zindi nzego zose z'ubuzima busanzwe bw'igihugu. Mu rwego rwo kurwanya ako karengane gashingiye ku ibara ry'uruhu, abirabura bari baratangiye ibikorwa byinshi bitandukanye. Muri byo haje kuzamo ibyo bise sit-in, ni ukuvuga imyigaragambyo yo kwicara ahantu mwituze, ahantu hagerwa n'abantu benshi. Bene iyo myigaragambyo yatangijwe n'abanyeshuri 4 bo muri kaminuza babirabura mu kwezi kwa kabiri mu 1960. Amazina yabo ni Ezel Blair, waje guhindura izina afata irya Jibril Hassan, David Richmond, Joseph McNeil na Franklin McCain bo mu mujyi wa Greensboro muri leta ya Carolina ya Ruguru ni mu majyepfo rero ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunsi umwe hari saa kumi n'igice nyuma ya saa sita, abo basore bagize batya binjira muri resitora y'abazungu baricara bategereza ko abakira abakiriya baza kubitaho. Aho kuba gutyo, ba nyiri resitora banze kubagaburira, ahubwo babasaba gusohoka, babibutsa n'agasuzuguro gakabije cyane ko batari mu mwanya wabo. Abandi barabyanze mu mutuzo n'ikinyabupfura cyinshi, barakomeza bariyicarira. Ba nyiri resitora byageze aho bahamagara abapolisi, baraza bata muri yombi aba basore bane, bajya kubafunga babarega kwinjira ahantu batemerewe n'amategeko no guhungabanya umudendezo wa rubanda da. Igikorwa cy'abo banyeshuri ko cyakubise inkuba kiba urugero rutangaje cyane, kuko bukeye bwaho abandi banyeshuri babirabura barenga 20 baraje nabo bakora sit-in muri ya restaurant. Ku munsi wakurikiyeho noneho haje abarenga 60. Ku munsi wa kane wikurikiranije bari bamaze kurenga 300. Ibitangazamakuru byandika, televiziyo, radio, byose niyo nkuru byavugaga yonyine gusa mu gihugu hose. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika n'akibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Mu byumweru byakurikiyeho, abanyeshuri batagira ingano bigabije restaurant z'abazungu zose zo mu mujyi wa Greensboro mu mezi atanu yakurikiyeho kugeza mu kwa karindwi 1960, abacuruzi b'abazungu bo muri uwo mujyi wa Greensboro bari bamaze guhomba amadolari arenga 200,000 y'icyo gihe, ni ukuvuga amadolari arenga 2,000,000,000 y'iki gihe. Abazungu babibonye batyo ubwabo bafata icyemezo cyo kurenga ku mategeko yariho yimakazaga ivanguramoko, bafungurira birabura amangazini yabo. Iyo ndirimbo yitwa We Shall Overcome, ni ukuvuga ngo tuzatsinda, yabaye imna cyangwa se indirimbo yarangaga ibikorwa byose byo kurwanya ivanguramoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose. Nyuma y'umwaka n'igice mu kwa cyenda 1961, imyigaragambyo ya sit-in yari imaze gukwira mu mijyi 120 yose yo muri leta zo mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abirabura n'abazungu b'abanyeshuri n'abandi baharaniraga ko amoko afatwa kimwe, bakurikije urugero rw'abanyeshuri b'i Greensboro, bemera gufatwa no gufungwa buri munsi, buri cyumweru, buri kwezi, ari benshi cyane buri gihe kurushaho, ariko bagera ku nsinzi mu 1964, ubwo Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiragaho itegeko rica burundu ivanguramoko mu buriro no mu mahoteli. Kubera igikorwa cy'abanyeshuri bo mu mujyi wa Greensboro, ukwezi kwa kabiri kwiswe ukwezi kw'amateka y'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kwizihizwa rero buri mwaka. Naho restaurant Jibril Hassan, David Richmond, Joseph McNeil na Franklin McCain bigaragambijemo bwa mbere mu 1960 mu kwa kabiri, hahinduwemo inzu ndangamurage y'ibikorwa byo kurwanya ivanguramoko, inzu rero yinjiye mu mateka ubuziraherezo. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kabiri.
Urakoze Thomas Kamirindi kuri icyo kiganiro waduteguriye. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihugu cya Guinea-Bissau cyo muri Afurika y'Uburengerazuba cyahuye n'ingorane nyinshi mu myaka mike yashize. Za kudeta za gisirikari zihoraho zabangamiye ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi, zituma n'icyuho cyiyongera muri guverinoma. Ibyo kandi byongeye ubwicanyi mpuzamahanga ku nkombe z'inyanja z'icyo gihugu, ahanyuzwa ibiyobyabwenge bituruka muri Amerika y'Amajyepfo byoherezwa mu Burayi. Ubu icyizere gisa n'igitangiye kugaruka buhoro buhoro kuvaho ituze rya politiki ryagarutse mu gihugu. Abaterankunga mpuzamahanga basezeranije gutanga amadolari arenga miliyari imwe yo gufasha muri programu y'iterambere y'imyaka 10 iri imbere. Abaterankunga bitabiriye inama yateguwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi i Bruxelles mu Bubiligi mu kwezi gushize bashyigikiye programu ya guverinoma ya Guinea-Bissau. Iyo programu igamije guteza imbere ubwiyongere bw'ubukungu, imikorere myiza ya guverinoma, bityo bigatuma inzego za demokarasi zigira ingufu zihamye. Nk'inshuti y'abaturage ba Guinea-Bissau, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishimira umugambi wagaragajwe na Minisitiri w'Intebe Domingos Pereira na Perezida Jose Mario Bas, bombi bumvikanishije ku buryo butaziguye ingamba zatuma Guinea-Bissau itera imbere mu karere ka Afurika y'Uburengerazuba. Dushimira umuryango w'Uburayi, ishami rya ONU ryita ku majyambere mpuzamahanga PNUD, ndetse na guverinoma ya Guinea-Bissau kuba barakoresheje iyo nama. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifatanije n'ibindi bihugu by'amahanga mu kubaka umubano ukomeye kandi urambye na Guinea-Bissau, umubano uzafasha mu kugera ku ntego zemejwe muri iyo nama. Izo ntego zirimo kubaka ubukungu buha amahirwe urubyiruko, kuvugurura no gushimangira inzego za demokarasi, kurwanya ruswa no guteza imbere imiyoborere myiza y'igihugu, ndetse no kugabanya ubukene. Ku ruhande rwacu twiyemeje gukomeza ubufatanye mu rwego rw'umutekano, urwa gisirikari no kuvugurura inzego z'ubutabera. Ibyo kandi biza byiyongera ku nkunga ya tekinike isanzwe mu rwego rw'ubuzima. Abaturage ba Guinea-Bissau bagomba kwishimira intambwe bateye mu mezi 10 ashize kuva amatora abaye, kandi bashobora kwiringira inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mwarimu duteze amatwi, mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye kuri uyu munsi. Ariko mbere yaho, reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusi agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Eugenie?
Urakoze Oriane. Twababwiye ko komite ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yemeje umushinga w'itegeko humvikanyweho ejo kuwa kabiri uvuga ko amasezerano ya nyuma ayo ariyo yose na Irani azashyikirizwa Kongere kugira ngo iyasuzume, habeho n'itora ryo kuyemera cyangwa kuyanga. Uwo mushinga watowe n'amajwi 19-0. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yemeje ibihano byerekeye intwaro ku muyobozi w'abarwanyi b'abashiyite b'abahuthi muri Yemeni, kandi yasabye uwo mutwe kuva mu murwa mukuru Sana no mu bindi bice by'ubutaka bw'igihugu bafashe. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yatoye uwo mwanzuro ejo kuwa kabiri n'amajwi 18-0 Uburusiya bwifashe. Muri Somalia, Al-Shabaab yagabye igitero kuri Minisiteri y'Uburezi mu murwa mukuru Mogadishu cyahitanye abantu 18, nk'uko umuvugizi wa Minisiteri y'Umutekano ya Somalia Mohamed Yusuf yabitangarije Ijwi rya Amerika. Yavuze ko abandi bantu 15 bakomeretse. Muri Guinea, umuntu umwe byibura yishwe, abandi benshi barakomereka mu murwa mukuru Conakry ubwo polisi yarwaniraga guhagarika imyigaragambyo yari mu rugomo yamaganaga guverinoma ya Perezida Alpha Condé. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yahamagariye abigaragambya kugerageza kotsa igitutu guverinoma.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi muyashikirijwe na Eugenie Mukankusi. Mwakoze kudutega amatwi. Ibiganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika biracabandanya mu minota mike cyane. Mu kanya tugiye kubashikiriza ikiganiro muri isanze. Ku mugoroba naho nyene turabashikiriza ibindi biganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza, Imana ibahe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ijwi rya Amerika kiganiro muri Sanze muri kumwe na Oriane Itangishaka hano ku radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bihe vy'amatora yimirije mu Burundi bamwe bakaba bafise amakenga n'ibibazo byinshi kukuntu ibintu bizogenda mu misiri imbere bitewe nuko hari hamaze imisi haba imyerekano ikomeye ku bibazo bitandukanye bamwe mu banyagihugu bafise nkishigwa mu munyororo w'abantu bamwe ubwicanyi bw'ababikira batatu bishwe kuri Paroisse Gido Conforti mu Kamenge eka n'indi myerekano bamwe mu bayoboye amashirahamwe ya societe civile bamenyesha ko igiye kuzoba mu misiri imbere. Twashimye kuvugana namwe mu mashirahamwe yitaho ugwaruka kugira ngo twumve ico bariko barakora mu kugira ngo bafashe ugwaruka kutagwa mu migambi mibi y'abanyepolitike bamwe. Rero twashimye kuvugana n'ishirahamwe SEDAC, ishirahamwe mugiye kumva muri make ico rikora n'ico ririko riraterera muri iki gihe cy'amatora yimirije. Kaze mwese mu kiganiro muri Sanze. Nkuko twatubimenyesheje mu kanya uno munsi mu kiganiro muri Sanze muri kumwe na Oriane Itangishaka hano ku radio ijwi rya Amerika. Urumusi turi na kanyamuneza cyane kukwakira ishirahamwe SEDAC yitaho ugwaruka cyane cyane ugwaruka gwahoze ku rugamba bakaba bagiye kutubwira muri make ico bariko baraterera muri iki gihe cy'amatora. Mu baserukizi ba SEDAC turi na kanyamuneza kukwakira Joel Nibigira umuyobozi w'imigambi y'irishirahamwe. Turafise kandi ku telefone batatu mu gwaruka gwahoze ku rugamba gwashoboye gufashwa n'imigambi ya SEDAC gusubira mu buzima busanzwe abo bakaba ari Emery Minani, Blaise Pascal Nsabimana na Ndayiragije Jean-Marie. Rero tutarize kurandira reka twakire mushinga nahe Joel Nibigira. Mushinga nahe Joel Nibigira, ngo tubwira muri make wuriwe mbere yuko dutangura kuvuga ibyerekeye ishira hamwe, utubwira muri make wewe Joel Nibigira muri bande.
Murakoze cyane, murakoze ku kazi muduhaye. Yo rero ko muzivuye nitwa Nibigira Joel. Nibigira Joel nkaba ndi umwe mu bahoze ku rugamba, navuye mu gihugu cya Tanzania nca minjira mu 2001 mu mpera z'2001 mu mugwi wa gwana witwa FDD. Hama ndamaye imyaka ibiri gushika habaye SSC, hama tukaja muri Processus Historique d'Integration. Ariko jewe ntivyakunze ko nshobora kuja mu gisomo c'igipolisi, ariko naragize amahirwe niho nshitse mu kubana n'abandi. Ibikorwa byanjye bya misiyo sinari nsubiyemo, na cyane cyane kujya ku ishuri ari naho natanguye gutera mu ishyirahamwe SEDAC ndi mu ntara ya Ruyigi. Mu mwaka ariko barakora ibikorwa byo kugira ngo igwanisho mu ntara ya Ruyigi, na cyane cyane kuko twatuye mu ntambara. Maze rero gusubira mu buzima bwa misi yose nk'abandi Barundi, niho rero naho nari nsi ibikorwa byanjye byo ku ishuri nashoboye gukorana na SEDAC mu bikorwa byo kurirwanisha mu banyagihugu, na cyane cyane ko iterambere ritashobora gushoboka hari irwanisha binyamugiye mu banyagihugu.
Mwo tubwira muri make abatazi ishyirahamwe SEDAC iryo ari ryo ryatanguye ryari ikora iki?
Ego, ishyirahamwe SEDAC ni ikigo cyitaho abahoze ku rugamba ndetse n'abaciwe ho n'intambara mu buryo butari buriya. Ishyirahamwe SEDAC ryavutse mu mwaka w'2005 inyuma yaho hasinyiwe amasezerano ibyago u Burundi bwariko buracamo igahagarara, niho bamwe n'abandi mu bahoze ku rugamba n'abandi bari bakozwe ko n'intambara biyumvira ingene inguvu zahora zikoreshwa mu kibi, izo nguvu muheza bakazitunganya zigashobora gukoreshwa mu bikorwa biteza igihugu. Ni muri iyo nzira rero ishyirahamwe ryaciye abahoze ku rugamba tugakorana ibikorwa bisanzwe bihuza ikibano, na cyane cyane igikorwa cya mbere twatanguye cyari igikorwa cyo kwegeranya ibigwanisho mu mugambi wa leta wo gukurikiza ibigwanisho abanyagihugu, naho leta uwo mugambi kari gushyire ko uwo inguvu zikomeye abahoze ku rugamba ni bafashe iya mbere barashobora gukora igwanisho cyari inyanyagiye abanyagihugu, ku buryo twari gushobora kwizera ko abantu abahoze ku rugamba bashobora kwerekana ko hari icyo bashobora guterera.
Muri make nk'uko ubivuze hariho imigambi irashe mufise yo gufasha abahoze ku rugamba gusubira mu buzima busanzwe mukaba bavuze yuko mwatanguye mukuri ibirwanisho mu banyagihugu mukaba ubu rero igikorwa gishimitse mukora ari cyo gufasha aba bagwanyi gusubira mu buzima busanzwe mu nyigisho mutanga none muri iki gihe cy'amatora yimirije hakaba hari kumbure bamwe bavuga uruhagarara rwa politike hakaba hari abanyepolitike bamwe bashobora kosha ugwaruka gusubira gufata ibigwanisho nkishira hamwe gufasha ugwaruka kubona yuko bashobora gukoresha ingufu zabo batazikoresheje ikibi n'izihe nyigisho muri iki gihe muri ko muratanga kugira ngo ugwaruka rwige gukemura ibibazo rudacishije mu ngufu
yego ishaka kimunza ko yatanguye ibivanye n'ibizashije igihugu muri kandi turi abantu batahura cyane cyane ko amatati azokwamaho ariko ingene umuntu yifata mu matati nibyo bishobora gutera ingorane turemera ko ingufu z'ugwaruka zishobora gukoreshwa mu kibi nk'uko izo ingufu zishobora gukoreshwa mu kubaka igihugu rero muri iyo mbo niho twiyumvira imigambi yofasha ugwaruka abahoze ku rugamba ugwaruka ruri mu migambi itandukanye mbere hamwe n'ugwaruka ruri mu mashyirahamwe kenshi ataba harani igisero vya politike na cyane cyane ajya gusanga ku mitumba abo icyo tubafasha bwa mbere ni kumva ko amari ataza atorera umuti amatati aba ari mu kibano hama tugaca rero tubatunganiriza imigambi bashobora gukorera hamwe imigambi ishobora kubasunumura kuko tuzi ko abanyapolitiki kenshi bafatira ku bukene ugaruka ruba rufise hama bakaca barukoresha ibyo bishakiye rero twarabatunganirije ibyo twita imigwi yo kugirana no kuguranana hama kandi abandi imigwi yo kugirana no kuguranana barashobora gufashanya mu butandukane bwabo ariko kandi ariho ibikorwa bishya dukora ibikorwa byo kwahimiriza gutatura amatati bidaciye mu gikenye ibikorwa byo kugira bahimirize urundi gwaruka kugira imyifato idasasira indavi ikiri na cyane cyane mu gukoresha imvugo itavuna kandi no kugira amakampanye ashobora gufasha ikibano kubona ko ugwaruka mu butandukane bwabo muri iyi y'amatora bashobora kuvuga ijambo rimwe ryo guharanira amahoro ijambo rimwe ryo guharanira ejo heza kuko twese tuzi ko ibibazo twaciyemo ari ibibazo duciye mu mari ibibazo bidashobora gutora umuti ahubwo ni ibibazo bishobora gutuma twinjira mu bindi bibazo gusumba twatunganije umugambi mu ntara ya Bujumbura mu makomine ya Kanyosha na komine ya Mutindi twakorana n'ugwaruka 500 harimo uko nabivuze ibice byinshi by'ugwaruka ruri mu migambi itandukanye ikorera muri iyo ntara ya Bujumbura harimo abahoze ku rugamba ku mpande zose baba abahoze mu gisoda cya leta abahoze mu migwi yagwana na cyane cyane FNL na CNDD hamwe n'indi migwi mito mito yari yarafashe ibirwanisho rero abantu 500 barirukanye ko bashoboye ku kiyaga kijyanye no kurondera imitahe mito mito twarashoboye kubona ko urwaruka hagati yago nyine rushobora guhanahana imitahe uwo muri bitwije imbonerakure akaba ari kumwe n'uwo mu FNL cyangwa mu kizi n'indi migambi ko bashobora kuziganya hama akagurana batarinze kuzerinda
umushinga nahe ntibigira nta guciriyemo uyu mugambi woba watanguye ryari ubwo gwaruka 500 muheruka gushira hamwe uwo mugambi watanguye ryari
ni mugambi watanguye mu kwezi kwa gatandatu mu 2014 kuko twari ko twitegurira kuba huza hamwe mu gihe cy'amatora kugira mu gihe cy'amatora tube dufise ibikomeye y'ugwaruka rushobora kwerekana iyindi sura mu kibano aho ibyo twafite ku makuba yashikiye intara ya Bujumbura inyuma y'amatora aho ugwaruka go imigambi itandukanye abahoze ku rugamba bari mu bakoreshejwe ku mpande zose mu mabi yashikiye intara ya Bujumbura kugira tubandanye n'uyu mugambi twari ko turakorera mu ntara ya Bujumbura duherutse kuronka uburyo bwo gushobora gutwara uyu mugambi mu ntara zitanu arizo Bujumbura Bujumbura Rirare intara ya Bubanza intara ya Ngozi n'intara ya Gitega kuba uretse gukorera mu makomine 20 twibaza rero ko arakajya keza ko tuzosha dukora na n'ugwaruka rushika 2008 aho tuzoba tugwije na gatatu ugwaruka twariko turakorana aho rero turaze ibyo umugambi twaba turangura mu ntara y'ubutumwa washitseko turizera ko mu izo ntara zitanu naho nyene ugwaruka rushika 2008 tuzoshobora nabo nyene kunguka muri izo
none izo nyigisho muzozi tanga ikiringo kingana gute kuri ugo rwaruka
ego uyu mugambi n'umugambi utanguye muri kigeci imbere y'amatora n'umugambi twatanguye mu kwatanguye no kwa gatatu hama uyu mugambi tukazozongera neza heza mu kwezi kwa kane ku mwaka w'2026 urumva reko tuzoma turiko turakorana n'ugo rwaruka muri kigihe imbere y'amatora mu matora nyizina n'inyuma y'amatora aho bivaza ko nashobora kwaduka amatati afatiye kuvuye mu matora dushobora gufashanya n'ugwaruka kugira dukumire amatati ashobora kuba mu matora.
Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanze muri kumwe na Oriane Itangishaka hano ku Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twashimye kuvugana namwe mu mashira hamwe yitaho ugwaruka kugira ngo twumve icyo bariko barakora mu kugira ngo bafashe ugwaruka kutagwa mu migambi mibi y'abanyepolitike bamwe bamwe muri iki gihe cy'amatora yimirije. Umushinga nahe Joel nibigira ku masite yanyu internet yerekana ibyo mumaze kurangura icegeranyo cha sose mu 2010 mumenyesha yuko mumaze gufasha ugwaruka rushika ku 2025 icyo gitigiri mwiyumvira ko coba cariyongereje canke caragabanutse mu bo mumaze gufasha canke muri kumurafasha muri iki gihe
ico gitigiri cariyongereye gose kuko abantu bariko barasubizwa mu busanzwe bava kuva mu gatanu gushika mu 2009 na cyane cyane dufatiye mu rwanyuma wa kurikira abandi mu ruhengero rw'amahoro aho ngo muri kuvuga umuhari Patriot FNL ariko dufatiye ku matora mu 2009 twahuye ko hari urundi rwaruka mu kibano uriko rurakoreshwa n'abanyapolitike mu babi atandukanye yagiye araba
imigambi imwe mu byo mukora kugira ngo nk'uko wabivuze ubwo rwaruka mu ruzani ruje hamwe rumenyane rumenye kuganira rumenye gushira hamwe nko muri iyo migambi uyu kwiteza imbere nibihe bintu mukora kugira ngo mubazane baje hamwe uretse izo nyigisho mubigisha niyihe migambi mukoresha
ikintu cya mbere nuko twemera ko umuntu yabaye ku mutima umuntu yaciye mu bibazo bitandukanye by'ubuzima yabubaho ku rugamba cyangwa undi wese yabaye mu bihe bibi ku mutima wiwe cyangwa ibyo bita psikoloji itameze neza ntibyoroshe ko ashobora gukora umugambi wari wose waba umugambi w'iterambere cyangwa umugambi wo kubana neza.
Murakoze cyane mushinga nahe nibigira Joel kuri izo nsobanuro muduhaye ku byerekeye ivyo ishirahamwe ririko rirakora muri aka kanya. Turafise amahigwe yuko badufise bamwe mu bahoze ku rugamba kandi bashoboye gufashwa n'irishira hamwe ryanyu tukaba dufise ku telefone batatu muri bo reka nabo nyene tubakire mu kiganiro bashobore kudusobanurira ico bashoboye gukura mu nyigisho baronka eka nico Sedake yikira bafasha muri iki gihe. Reka twakire ku telefone Emery Minani kaze mu kiganiro muri Sanze. Emery Minani utubwire mu ncamake uburiwe.
Ego urakoze kumikaze aje ndashimiye cyane ko mumuhaye akanya ko kwibuka. Yewe nitwa Minani Emery aba ndiye mu bahoze ku rugamba natangiye kujya ku rugamba kuva 1994 ama muri 2021 ndabireba ngiye muri Tanzania ama muri 2004 mu mera ntandasubirayo ama banatashe mu 2008 nuko umva iyo myaka yagiye bahera nari ku rugamba naweza nkagenda mbundabunda nyine ngatashe.
Utubwire muri make ubuzima bwo kuba ku rugamba ko gwari rumeze ndumva ko bishobora kuba atari ibihe byoroshe ariko muri make wobwira abatwumva cyane cyane ugwaruka ubuzima bwo ku rugamba rwari rumeze gute muri make wo dusigurira
ubuzima ubuzima bwo ku rugamba buragoye kuvuga cyane ubushugurira umuntu ku munwa atabubonye ibintu bikomeye cyane ibintu bigoye wowe bibwira ariko bimubwira cyibaza kugira sima ariko natwe twabibonye nibara nawe twakwifuriza ko ashobora kujya ku rugamba uraruha uranyagirwa urumva urakomereka uraterura ukomeretse mugenzi wawe arapfubuna ibintu birasa imodoka ari birasa ni ukuvuga ibintu byo ku rugamba ntawe wumva ngo abimare n'ubwa byose bironekara mu njyamaye.
Urakoze cyane gose Blaise, turakugaruka ko mukanya ariko twifuza kandi kubaza n'uwundi dufise ku telefone dusa amahirwe kuvugana nawe ni Blaise Pascal Nsabimana nawe nyene yahoze ku rugamba kaze mu kiganiro muri Sanze uwo tubwira mu ncamake uburiwe n'ingene byakugende uri ku rugamba wamaze igihe kingana iki niri hesomo wakuyeyo
yego urakoze cyane ku mijambo hanyuma Blaise Pascal Nsabimana impukira ya Bujumbura yari muri komine Kibungo nawe yaratanzwe ari mu gihembwe muri Patrice Senes rero nkaba naragiye mu gihumbi kimwe mu gihumbi bibiri n'umunani na gatandatu ashoboye kumarayo umwaka umwe n'umunsi kuko nabona yuko ingwano zari zirenze nyine muri komine yacu nta mu gasara ahantu hari hagoye cyane kuba kandi njya nta muguru w'abagwanyi n'umugoto wacu nagiye rero ndakwana ika muri deni rufeti hari ahantu hagoye cyane kuko hari ahantu mu mabuye mu bitoki byinshi ngo ashobora kubona kubonuza niyo cyatumye njye mvayo hari muri deni rufeti mu kwa gatandatu muri deni rufeti aho indege yabiteye amabombe cyane isoro ku gikoda naciye ntaha naciye ntaha ndetse mu rugo ariko rero kubera ko mu banywanyi bari bamaze yuko ye mu gisoda babonye ingaruka z'ibyabahimbaye abo twari kumwe mu gisoda bagerageje gusa baguma banishaka bambiza mukira nigize na ngegeme yaheze kubabwira ati hagi utabona ingwano muntu yari arayikubwira ati ye mu ntamba nabonye ibyayimeje kuko ibyo ndiko ndakubwira nk'aha nayo ndagwanira mu gaze mu karere ari ahantu vrima bakugigira nige utashobora kubona ngo ye nashobora ni ukuvuga ko intambara ngaha mu Burundi iyo intambara igoye ni ukuvuga warwana niwe utazi ko ugiye kuraba nk'ahantu tutarwanira nuvuga ati sinzi ko muzi akabande ahantu k'abandi ni ukuvuga umuntu akugiriye akugiriye haruguru ntiwabona ahantu iri ibiti niyo mpamvu mvuga ati jewe ndi ko ndakubwira ngaha kuri mikorofone jewe intambara nayigwanya ariko gushika n'ubu sindataha ari rero ndashaka kukubwira icyatumye njyewe tuba kugenda mu ntambara ya mushoro ni ukuvuga ko njyewe umuryango wanjye cyangwa uko wari wahonye nanjye ngisha kuko kwa mari kwenda umubyeyi wanjye avuze ati njyewe nanjye ntibikunda nesigaye ndi mvuka kandi aho nanjye nari muto mvuga ati njyewe amashuri ndayahetse kuko ubuzima burahagaze kubanye nsigaye umubyeyi ngabasigaye neza batigere nta kundi bagiye ariko rero icyo navuga ujya mu ntambara z'ikisoresha kuko inkoni twarakubitwa batwigisha ngo bari kwadiforoma ngo tugire na ryanyo bavuga ati mwebwe muge muvuye ku isoresha mushaka kujya barakwitwa cyane babazwa aruhati gahana basanga baguhaye inkozi ibiri baguha amasarije yabyo kuba uzihoreye bakaguha nk'umudugo nk'uko ngiye neza nka bitatu y'igisuga nta mwanya na muto mushobora kuba mwashobora kwicara ngo muruhuke hanyuma ngo muganire ibyo byose nabona imenda mu muruho udasanzwe kuko njye ndavuga ati niba nari nagiye nkuye nka mirongo ine na bingahe nakuye nari nayenda kuko nta yindi shobora n'ikayiho rero ngiye kubiraba nabonye yuko ubuzima bwo kuba mu gihugu cyanyoroheye.
Urakoze cyane gose Blaise Pascal. Uwundi dufise ku telefone twashoboye kuronka akaryo ko kuvugana nawe ni Ndayiragije Jean-Marie. Ndayiragije Jean-Marie, kaze mu kiganiro muri Sanze. Twumvirije bagenzawe bahoze ku rugamba nabo nyene. Muri make wotubwira nawe igihe wamaze ku rugamba byari bimeze gute? Ariko na cyane cyane wotubwira nyuma yaho ugarukiye ubuzima bwari bumeze gute muri rusange kuba ariko baratwumva cyane cyane ugwaruka rutazi ingaruka zukuba warabaye ku rugamba ubwo tubwira muri make experience yawe
ego murakoze n'ukuri kumpa akanya nange kugira ngo sebe akanya ama nitwa ku izina rya Ndayiragije Jean Marie nange wahoze ku rugamba mu mugwi uragwana muri CNDD-FDD kuva muri 2002 jite namaze hafi nk'imyaka itatu ikungwana nk'uko bagenzi banje bayivuze ubuzima bwo ku rugamba ntabwo bwari bworoshye twarabona benshi bapfa twararara rubunda twarahura n'ibibazo byinshi cyane gusa twagumye ibanga kubera ko twakomeza kugumya amabanga nyine y'igisirikare ubundi bwohoho umuntu yari no gutoroka akabiheba bo jiste rero tumaze kuva ku rugamba ni kuri vrema twari mu buzima burushe nari mbabaye nari merewe nabi rwose kuko nari nabonye ibintu byinshi cyane byambabaza niho ngeze mu kibano sinatwenga kuko nabona ko umenga abantu bose n'abantu babi kuko nabona umenga no kuri vrema nararushe rwose hama byarangoye n'ukuntu ntangura kuza yaramukanye n'abantu kuko wasanga ndi umuntu umenga narafishwe ariko rero edake ziriyaze nk'ishu ku ruhare rw'iwanjye yatumye nshobora kuvugana n'abantu yatumye nshobora kugira icyo nanjye nshobora kwimarira imaze kumva inyigisho yarafashije cyane rwose kugira ndatahura neza ko kubana n'abantu nabo tudasangiye ibyiyumviro ari byiza kuko twahuriyeyo n'abandi barushye nka jewe twarahuriyeyo n'abandi bavuye mu miryango itandukanye bagashinga intahe nkumva ko nanjye ndi umuntu nkumva ko nanjye ngiye kubaho nkumva ko nanjye ntatawe gite si inyuma nagiye ku rugamba jewe bivanye n'uko mu muryango n'ukuri abantu basa no kubahonye bituma rero rya nanjye ku rugamba rero ibyo bintu byatuma numva kumenga sinzi numva kumenga isigaye ndi ifunze isigaye ndi umuntu ari jewe ndi umwe barangorane cyane rwose kubona nanjye ubwo buzima nagiyemo ubwo bwari bwo bungoye bugoye cyane byaratumye maze kumva abandi bajene basindi ntayo kubahuza ku rugamba nabo tugahurira mu ishyirahamwe rya SIDAC ni kuri vrema nabumvise mbere nabumvise amahoro ni kuri bashyizemo n'umugambi wo kugira no kuguranana ko navuye ku rugamba nk'iye nashobora kwaka ingurane kuri vrema ikamfasha
kugira icyo wimariye
kandi ndashima n'imana kubona narasiye mu buzima busanzwe kandi nkaba mbayeho nanjye ubundi bwo nabona kumenga.
Urakoze cyane Jean Marie. Tugarutse kuri Emery, wewe watubwiye nk'uko bagenzi abo babivuze urugamba ntigoroshe, urugamba n'ikintu udashobora gusigurira ngo umuntu acumve ko cyari ikintu kitoroshe na gato. Muri iki gihe wumva haba imyerekano myinshi, muri iki gihe tubona urwaruka rugenda rukora ibintu bitandukanye hirya no hino, bamwe bo mu mugambo wo ku butegetsi n'abandi bo mu yindi migambo bakagirizwa kuba bakora ibintu bidashimishije, niyihe nyigisho canke niyihe mpanuro woha ugwaruka muri iki gihe igihugu cimirije ibihe by'amatora, bamwe bafise amakenga yuko hashobora gusura kuba uruhagarara mu gihugu, niyihe nyigisho woha ugwaruka?
Urahoze kuma kanya ko gitsinzwe kuri ico kibazo urande bwiwanje ugwaruka turaze ibihe twabayemo mu bihe bihezwe igihugu cyacu kikiri mu ntambara, kuvuga ugwaruka niko guhagirira ingorane cyane kuruta abandi kuko bobo barasomoza bari hejuru cyane bicariye aho bari, ugwaruka akaba ari twebwe tumirirwa nabi kuruta abandi. Nize ugwaruka rwose abanye ari bo benshi mu gihugu, ugasanga ugwaruka ko bararukoresha kuko ruba rugishwa muri asasushi ku ruhande w'andi mubanura yuko ikintu cyose rubanza bagashyiramo ubwenge bagashishora kuko gusambura inzu ya murundi ibyo imvura kunyagiye ukaza kuyugamamo ukaburaho ubugama kandi wagiye kuyugamamo ihari. Ama kuvuga nawe watakariza byinshi kuko bo mubijyanye no kwiteza imbere, kuvuga intambwe uwasigaye muhira usanga ageze wo ugaruka uja mu buza ushobora kugaruka warabaye ikimuga cyangwa ukaje ugaruka ukaba warapfuye ugaherayo usutse nawe muhira aho wazuva usanga umuyigumira muhira mu mwaka umwe yagutse kugira umufate we bize gusutaba imyaka cumi. Ubwo twebwe tugirira amahirwe kuko twarose kirahamwe SIDAC n'aba
b'abahinga barifashe bakaza kutwigisha ingene dushobora kuyungunga n'andiho byari kuduca ku amazi ko twari twakoze turabarasi kuvuga icy'ubundi kurasa gusa hama iyo kurasa iyo biheze urumva ko tujya kwicara kwiriga umva twe turashima cyane ko batwigije ubwo rwaruka nabwo nuhanura yuko n'isi yose bokwama bashyira imbere ibiganiro nawe b'umunyapolitike cyangwa umuntu abakuriye hejuru bakamubaza ati none wuzo tumarira niwe ibi bintu uri kubatubyana mu bidufashi ubona ko twebwe ego turicaye ngo tugiye kwishyura hari impapuro tuzotana ni imyuga muriko muratwigisha.
Urakoze cyane Emery, kandi nibaza yuko nk'uko abanywanyi bacu bariko baratwumviriza bipfuza kumva icyo mwoterera cyane cyane muri iki gihe benshi barahanze amaso urwaruka muri iki gihe kuko nk'uko bivuze ni urwaruka ni igitigiri kinini cy'abanyagihugu kandi yuko bashobora koshwa gukora ibintu bidashimishije muri iki gihe. Bagenzawe nibaza ko nabo nyine bashobora kuba bafise akantu bongera ko mu majambo make Blaise Pascal bashobora gushikiriza impanuro bo ufise kugaruka muri iki gihe twimirije amatora ni ihe mpanuro wowe ubona wo bashikiriza mugenzi watashitse ko
yego mwakoze cyane kuko iyo ngiye ijambo ni kuvuga je ndavuga gwaruka guhu hajya uwo batabo adafite amazi yo kuvuga uwo bajya aho abayashinga kuvuga ikintu cyose cyankuye mu ishyamba kikangaruka mu rugo bamariye kugaruka mu rugo bose bakanyinuba ahubwo nakeshe isi hamaze dake byo byavuze ni muzi gwaruka mujye hamwe mwihanganirane mu butandukanye kuko yewe nkivayo nari nshomere nagira naho vuya icumi rimwe ariko sedati zigati gwaruka ni muzi mwegereye mujye hamwe ubuze umwefunewe niyabura yegere mugenzi we mutendede azafashe umusodebu amufashe kandi byose bizima gwaruka ngaha muri komine twebwe yacu akanyesha twarabitahuye cyane cyane ngaha ku mutumba wa mboza n'ishyirahamwe ryacu dukomeze ni ukuvuga ko ubumwe twabufite kandi nta gwaruka na rumwe aho turi hose mu ishyirahamwe cyangwa n'abatari mu ishyirahamwe ariko barota bavuga ngo bajye kuba ibikoresho by'abanyamuryango yewe ndatumira ugwaruka nkanjye yuko kwicara hamwe tukabaza umutima tugatekana tugakorera igihugu cyacu tukiteza imbere mu byo dukora byose.
Urakoze cyane akajambo nawe Jean Marie Buterera ko barekahe muri make.
Ego nakoze kuko bariko babivuga n'ukuri nanjye reka mperere ugwaruka uruvire ko guhumura utekane wumva amahoro kuko uko ugwaruka hamwe bwo kwisuka muri bina biriya no kuri nta nyungu nime irimo uretse ko ari ingorane gusa ishobora guhura nago ahubwo harageze ko mu Burundi ugwaruka rwose nko mu migambo yino imigambire yose ihari umutekano hama n'ibindi bihe by'amatora twimirije ukazotora aho bumva bonyine dushaka aho bumva bonyine butumbereye kuko ni butangure ko ugwaruka ari byo Burundi bwenge kuko nitwakwifata nabi tukajyana tugasingiranira ko n'inyamaswa ejo tuzosanga ariko dusigaye mu marira kanatsinda ugwaruka nibwo rwari rugifite inguvu kugira ngo rushobore gukora tugasinyira ku mugozi umwe tukinjiye mu mashyirahamwe ngize kirahamwe rya sedari byadufashije ahubwo jye nakwibaza ko nakwiye kwiyumvira ko nimba bishoboka inyigisho sedari iri kuyatanga byatumye nk'umuntu byatumye numva ko ngeze kuko nari mfite ibikomere ku mutima mu gisasagaga mu Burundi bwose ubwo gwaruka rwo rero rwaciye ku rugamba warabonye ko ata mahoro ari mu rugamba.
Urakoze cyane akajambo ka nyuma none mushinga nahe nibigira Joel woshikiriza abatwumva woshikiriza ugwaruka go muri SEDAC ugwaruka go mu Burundi muri rusangi kubare nka kahe
muri rusangi tubasaba gufatana munda ubuzima bubahanze ari ubuzima bashobora gutora ibibazo bari hamwe hama rero baje mu bikorwa vya za politike kandi kwa uburenganzira bw'iwacu kumviriza icyumviro za politike mugabo ko bidashobora kwemera kwemera ibyo gutotizanya na cyane cyane gutotizanya kugisiga mvune ikibano twese twadusanze tubayemo.
Murakoze cyane gose. Dushimire n'abatumire bacu Emery Minani, Blaise Pascal Nsabimana na Ndayiragije Jean-Marie. Murakoze cyane gufata akakanya kubana natwe muri kino kiganiro. Abariko baratwumviriza iki cyari kiganiro muri Sanze. Murakoze cyane kudutega amatwi. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka hano ku Radio Ijwi rya Amerika.